hari ku munsi wa gatanu itariki 22 ukwezi kw'indwi umwaka w'2016 inyuma y'umutaga aho byamenyekana ko Jean Bigirimana umumenyeshamakuru yakoreye ikinyamakuru iwacu yanyurujwe n'abantu bataramenyekana mu gihe yari mu kazi kiwe ka minsi yose kubera iterabwoba ryavuye rigirirwa umuryango wiwe wavuye ushima guhunga igihugu inyuma y'imyaka itatu ijuru ry'Amerika ryagendeye umukenyezi yasize n'abana baba mu gisagara cya Kigali mu karere ka Kicukiro mu nzu ibayabaye ntoya itagira uruzitiro Clotilde hagati y'andi mazu meza meza. Godebert Hakizimana abona ko imyaka itatu iheze ari myinshi.
Imyaka itatu ni myinshi, aho mbanyana ni myinshi. Ubu turiko turamera nk'abantu biyakiriye, icyizere cyaraheze kabisa. Ubu nta cyizere tugifite ko umuntu yaba ahari. Iyi abana nyine bariko barabyakira ubu ngubu ko aramera neza. Umwana mutoya yari atanguye kubya aguma abimbaza, ariko ubu nanjye kubera ntanguye kubyakira ndagerageza nkabimusigurira neza uko byagenze. Avuga ahubwo barabizi ngo ni abapolisi, aravuga ko ari abapolisi. Aravuga ati none ko papa ko tutamuhambye ni kubera iki?
Uwo muryango uritegurira gukora imigigwa yo kuva ku rupfu, guca ku mazi no kuganduka kuri Jean Bigirimana. Uwo mukenyezi avuga ko byo bafasha kwibagira ivyabaye.
Nifuza gukora nka Revedede nyene no kuganduka. Nashaka kubikora ariko uburyo sindabona, urumva ntiwapfa gukora ibyo ngibyo ko abana ngo ushobarekera aho ngaho batanyuye n'ifana cyangwa ngo barye ntibyakunda. Yagire kidufahije kuko n'abana baratahura ati burya kabo ndi papa ntakihari, ibyo twizera byose nubwo tutamushinguye ngo babibone baza barabitahura buke buke.
Uwo muryango ubayeho mu buzima butoroshe. Gode ati kuronka icyo gufungura ni gihamana. Ababaza n'uko izina ry'umugabo wiwe ryamumukanwa kamashyirahamwe yigenga akomeye ku isi yaba ari bamenyeshamakuru cyangwa yaharanira uburenganzira bwa muntu. Gode atera kamo ubishoboye kumuseruka ko
byo gufungura kubaho kwa buri munsi kwishyura inzu ahora nk'ubu nta nubwo beranye amezi abiri y'inzu. Ewe Imana yonyine kabisa, niyo nakambira se kuwo nawo nabwira umuntu usanga uramubwiye nk'ikintu arakwihoreye nk'ukamwandikira mesaje akayisoma kuri mu bibazo akihorera ntakwishyura, ariko Imana urayibwira irakwishyura. Reka izambayeho kubwira Imana.
Kugira ngo umuryango ushobore kumenyera byabaye ngombwa ko abahinga bize byo kuvura ibikomere byo mu mutwe psikoterapi babigiramwo uruhara. Yamara n'ubu ntibirahera kuko ushitse mu nzu babamwo uhasanga ibicapo umwana mukuru w'imyaka 11 yamanitse, harimwo ivyerekeye ingwano, abapolisi n'ibikoko gusa. Namubajije igituma.
Ibintu byo muri filime ntibitenge ibi bakwitaho bafite ibyuma akumva numva n'ibyo nshoboye cyane. Umupolisi andi inzu andi modoka kandi ni ikirobo ngewe mba numva ahubwo turi kumwe ntakuntu nkahari igihe njya mubona umengo ari imbere yanjye. Ibi ndasenga nkavuga ati Imana izamfashe nzabona umuntu wamugirire nabi. Uko bita nkamujyana ku nzego z'abapolisi.
Mutoyi wiwe w'imyaka 6 wewe nta kindi azi kuri se atari izina gusa.
Imana
Jean.
Imana Jean.
Uwo muryango waritwaye mu butungane ariko nta byinshi uzi kuri iyo dosiye. Ni ikinyamakuru iwacu Jean yakorera caritwaye, yamara nta nyishu kirahabwa. Antoine Kaburahe atwara icyo kinyamakuru yabije ya Amerika ko kitazocika intege kuko nawe hoye imyaka 10 ukuri kuzoteba kukamenyekana.
Ikinyamakuru iwacu caritwaye mu nyuma yaho umugenzi wacu Jean Bigirimana azimiriye niwe bita ukwitwarira umuntu utazi contre it novuga rero yuko kuva kiya gihe azimiriye gushika uno munsi ata nyishu y'ubutungane tuba tusigera kubona nta nkuru shashi hari kabongera ngo ubutungane hazogira igihe bikore neza canke hagire abazi ivyerekeye izimagana ryiwe bavuge. Izo muri atwo zirababisiga kenshi kumva bitandukanye hari igihe ukuri kutaba ukajya ahabona. Nibaza rero ko tutihebura cyane, turashobora no gusohoka inyuma y'imyaka 5-6 tumaze kubibona muri histoire yuko hari igihe abazi ibintu bavuga kubera imvo zitandukanye tukaza kuno kwijabira imana bishoboka
namukaza no kabibona
nao nyaka yose ariko umuntu akamenya ukuri akamenya uwakoze icyaha kiri mwinshi
ishami mpuzamakungu gitaho agateka akabamenyesha makuru Reporters Sans Frontières niriharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ahamagarira Burundi gukora amatohoza kuri iyo dosiye hamwe n'iz'abandi benshi bishwe muri ubwo buryo muri RSF na Human Rights Watch babona ko ubwigenge bw'itangazamakuru mu Burundi bugeze ahatemba bafatira ku ngingo ziheruka gufatwa zo kugara amaradiyo mpuzamakungu nk'ijwi ry'Amerika na BBC ndetse na RFI hamwe n'ikinyamakuru Iwacu bikaba bicugwa inyuma yo kugabishwa akatari gake imbere yo kuva mu rugo rw'umuryango usigwa na Jean Bigirimana umuhungu wiwe yadusezeye n'akaririmbo aheruka kwiga
muze mwige neza bizabafasha he tuzaba abadredite tuzaba abakontiye tuzaba abafande tuzayobora
yongeye ko n'iy'igihugu ciwe
Burundi bwacu Burundi wiwe narayibagiwe ni Umurundi
Cheklaveni Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.